Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Washington DC. Muriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Mwe na Fidel Niyongabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Ayishimye rwose kubera ubu uyu urumva baduhaye iminsi itatu y'umuntu wadusanganye. Hama rero umuntu aca barahiga amahera umugo umuntu ariko arapfuye.
Iyo ngingo ku by'ukuri yaje hageze, nawe ubundi hoho abanyagihugu twari twarahasindikariye kugira ngo utware umugwayi kwa muganga udafise konsiyo, naho waba ufise mitiweli ntibashobora kukwakira.
Abo n'abanyagihugu bo mu Cibitoke mu Burundi bashima ingingo y'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya SIDA isaba abaganga kuvura baba bagize amasanganya yo mu ibarabara batarinze kubasaba amafaranga imbere y'iminsi itatu. Turavuga no kugwandika Burundi bwashikirije gwerekana igituma bwasohoye mutahe impuza makungu kuwahoze ayoboye Burundi Petero Buyoya mu nama igiriya 32 y'ubumwe bwa Afrika yabaye kwa 10 kwezi kwa kabiri umwaka 2019. Turavuga no ku kigo c'igihugu gishinzwe kwinjiza amatagisi n'amakori mu Rwanda gitangaza ko catanguye ubushakashatsi buzoshira hagaragara uko abanyarwanda bagabanganya amatungo y'igihugu hamwe no kubagwanya ubumugambwe yafite inkingi utaremegwa gukorera mu Rwanda utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho basaba gufungurwa by'agateganyo bakaburana bari hanze imbere y'uko rubanza rutangura kuburanishwa mu mizi. Abashinga amateka n'abakenguza amateka mu nama muri Kongre ya Amerika bari bajejwe ibiganiro bumvikanye kuvyerekeye gutanga amafaranga ajejwe inyubakwa y'uruzitiro rushasha ku nkengera z'urubibi hagati ya Amerika na Mexico. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gitangaza ko cisha abagwanyi b'umugwi Allied Democratic Forces mu mfunyapfunyo ADF. Abantu amajana n'amajana bari imyiyerekano bakoraniye mu bisagara bitandukanye mu gihugu cya Sudani aho bagize imyiyerekano y'ukwiyamiriza President Omar al-Bashir bavuga ko twaza igitugu. Amakuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya mugume hafi ya maradiyo yanyu. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri uyu mwanya ngaha muri Amerika. Abashinga amateka n'abakenguza amateka muri Kongre ya Amerika bari bajejwe ibiganiro bumvikanye kuvyerekeye gutanga amafaranga ajejwe iyubakwa ry'uruzitiro rushasha ku nkengera z'urubibi hagati ya Amerika na Mexico. Bumvikanye kandi ku cotuma imirimo ya leta idasubira kugara mu mpera z'indwi yamara President Trump taramenyesha ko yemera ayo masezerano. Umugwi w'abashinga amateka n'abakenguza amateka bashitse kuri ayo masezerano mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Ayo masezerano avugwa ko arimwo umuriyaridi n'imiliyoni 375 y'amadolari agenewe kubaka uruzitiro ku birometero 88 ku rubibe na Mexico. Amafaranga ni hafi y'icakane cy'imiliyaridi 5 n'imiliyoni 700 President Trump yashaka ku ruhome ku nkengera na Mexico. Ayo masezerano yashitswe ko ye President Trump yariko yitegurira kugirisha ikoraniro mu gisagara cya El Paso muri leta ya Texas rigenewe gutera kamo kuvyerekeye ruhome ku nkengera z'urubibe na Mexico. Abategetsi bo mu biro vya president bavuga ko mu minsi ya vuba President Trump azotera igikumu kuri ayo masezerano yumvikanywe ko basigura ko mu nyuma yaho azorondera amafaranga agenewe kubaka uruhome mu zindi nzego za leta Kongre itabanje kubimuhera uruhusha. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gitangaza ko cishe abagwanyi b'umugwi Allied Democratic Forces ADF mu mfunyapfunyo. Congeye kibohoza abandi bane bari bagizwe imbohe n'uwo murwi mu gikorwa cya gisirikare cyabereye mu buseruko bw'igihugu no musiku wa kabiri. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo mu karere ka Beni mu buseruko bw'igihugu Major Mark Hazukai yatangaje ko inteko za leta zishuye ku gitero cyari cyagizwe n'abagwanyi b'umugwi ADF. Uyo mugwi wagirizwa ubwicanyi bwahitanye abasivili amajana n'amajana. Mark Hazukai avuga ko inteko za leta zafasha abagwanyi bane b'umugwi ADF zibohoza abandi bane bari bagizwe imbohe mu gikorwa cyabereye mu gice cya Mamove hafi y'ibirometero 50 mu burengero bw'igisagara cya Beni. Atangaza ko inteko za leta zafasha imiti yari yasahuwe mu bitaro, ibigwanisho hamwe n'ipikipiki. Umugwi ADF ukorera mu karere ka Kivu yo mu buraruko kari hafi y'urubibe n'igihugu cya Uganda. Yindi migwi itwaje ibigwanisho nayo nyene irakorera muri ako karere. kushikubu akarere ka Manove karirinze ibitero vy'umugwi ADF makiringo cy'amezi atatarangiye abantu 58 barapfuye mu bitero vyitiriwe uwo mugwi. Mwananya kumviriza makuru yo hijyano hino tubafitiye kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mu gihugu cy'u Buhinde abantu 17 bapfuye uno musi wa kabiri igihe umuriro waduka mu ihoteli ku mugwa mukuru New Delhi. Umuriro wo kuri hoteli Arpit Palace wadutse mu gice kibamwo abantu benshi kiri hagati mu gisagara. Amasanamu yerekanye uwo muriro uri ko waka mu gice cyose cyo hejuru muri iyo hoteli. Umuyobozi mukuru w'abajejwe kuzimya umuriro yatangaje ko bashoboye kuzimya uwo muriro muri iki gihe. Amenyesha ko abantu 35 batabawe n'abajejwe kugwanya umuriro mu gikorwa camaze amasaha atari make. Amasanamu yerekanye umwotsi n'imbeya zaka mu gice cyo hejuru mu ihoteli Arpit Palace ifise etage 4. Igipolisi kimenyesha ko kiriko kiratoza icatumye uwo muriro waduka. Imiriro irakunda kwaduka mu gihugu c'u Buhindi kubera kudafata ingingo zihagije zo gutuma ivyo bidashika hamwe no kutubahiriza amategeko. Mu gisagara ca Mumbai impanuka z'umuriro zikunda kwaduka kenshi aho abantu miliyoni n'imiliyoni baba begeranye cane mu nyubakwa zidafashwe neza zirihisha amafaranga menshi cane. Tugaruke muri Afrika abantu amajana n'amajana bari mu myerekano bakoraniye mu bisagara bitandukanye by'igihugu cya Sudani aho bagize imyerekano yo kwiyamiriza Perezida Omar al-Bashir bavuga ko atwaza igitugu. Imyerekano y'uno munsi wa kabiri yatumwe ko n'ishyirahamwe ry'abanyakazi muri Sudani, Sudanese Professional Association. Amasanamu ya video yerekanye abari mu myerekano basemerera amajambo asaba ko akinjura bongera basaba ko abanyagihugu bagira revolution. Imyerekano iriko iba muri iki gihe yatanguye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka urayo urangiye w'2018. Mu ntango iyo myerekano yiyamirize iduzwa ry'ibiciro n'ibibazo by'ubutunzi. Yamara yahindutse n'ingoga imyerekano ishimikiye ku kamo kuko Perezida Bashir amaze imyaka 30 ku butegetsi yokinjura. Yamara Perezida Bashir avuga ko amatora azo kwitozamwo ariyo yoyo nyene azotuba haba ihinduka. Mubandanya gukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Amakuru yo mu karere tuyaherere kuyerekeye Burundi aho Burundi bwashikirije urwandiko rwerekana igituma gwasohoye umutahe mpuzamakungu kwahoze ayoboye Burundi Pierre Buyoya mu nama igiriye 32 y'ubumwe bwa Afrika yabaye ku itariki 10 z'uku kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2019. Urantunga Perezida Buyoya abona ko ivyo abaserukiye Burundi bakoze yari ivyerekana ko iyo mitahe ifise imvo za politiki atari bijanye n'ubutungane. Bindi kuri inkuru dutega amatwi mugenzi wacu Raymond Zimana.
Muri ugo rwandiko abazerukiye Uburundi mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika igira 32 bahaye abitavye iyo nama rutanga umuco kubijanye n'umutahe mpuzamakungu wasohorewe uwahoze arongoye Uburundi Pierre Buyoya ubaserukiye ubumwe bwa Afrika mu gihugu cya Mali na Sahel. Ugo rwandiko rugizwe n'impapuro zibiri rwemeza ko inyuma yo guhagarika abantu 4 kuwa 24 kwezi kw'icumi na rimwe 2018 bagirizwa kugira uruhara mu igandagurwa ya President Adamir Kiyor umukuru w'igihugu wa mbere yatowe n'abanyagihugu hamwe n'abamufasha kurongora igihugu harimo umukuru w'inama nshingamateka Ponciane Kwaribwami hamwe n'icegera ciwe Jire Bimazubute umushigiriza manza wa Republika ya Ciya sohora imitahe mpuzamakungu y'abantu 16 harimo wahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya. Muri ugo rwandiko Uburundi buvuga ko iyo mitahe yasohowe kugira ibihugu abo bantu barimwo bibashikirize ubutungane bw'u Burundi ariko bugatangazwa no kubona inyuma y'ingwi gusa iyo mitahe isohose. Umugwi w'umwe bwa Afrika waciye usohora itangazo aho wamenyesha ko iyo mitahe ishobora gusubiza inyuma kurondera umuti ku bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi hisunzwe ugusubiza hamwe kw'abarundi. Arico gituma Burundi bwasanze bikenewe ko butanga umuco imbere y'amareta hamwe n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Afrika. Burundi buvuga ko budashobora kwemera ikingirwa ry'uwariwe wese kuko atamuntu n'umwe ari hejuru y'amategeko. Mubo rwandiko rubijikiriza kujya kwikirana abatembagaje intwaro yishyiriweho n'abanyagihugu n'ubwicanyi bwakozwe n'abo batembagaje ubutegetsi mu 1993 ahubwo nibyo byohungabanya inzira y'ukunywanisha Abarundi Mbere Burundi bukavuga ko iyo ngendo y'umugwi w'umwe bwa Afrika ihonyanga amasezerano ya Afrika kubijanye na demokarasi, amatora hamwe n'intwari bereye mu muryango w'umwe bwa Afrika. Mu kwemeza ko iyo dosiye atari yavuba no kuvuga mu mwaka wa 2018 ahubwo rubanza rwaciwe mu 1999 abasirikare bato batari bo bagiye imbere y'intahe mbere rugacibwa perezida Buyoya ariwe arongora igihugu. Ubwo rwandiko rwemeza ko ababuze ababo batashimye rwaciwe arico gituma bibutse umugwi w'umwe bwa Afrika ko ataburenganzira ufise bwo guha amategeko ibihugu bigize uwo muryango cyangwa gufata ingingo y'uko ubutungane bw'ivyo bihugu burekuriwe gukurikirana yo cankuriye. Uburundi bwemeza ko bubandanya urugamba bwo kugwanya kudahana kandi ko buzokora uko bushoboye kugira uwo wese yagize uruhara mu itembagazo ry'ubutegetsi n'iseswa ry'amaraso mu mwaka wa 1993 akubitwa intahe mu gahanga naho yobashigikiwe kuko atamuntu n'umwe ari hejuru y'amategeko. Uburundi bugasaba ibihugu biri muri uyu muryango incuti n'abagenzi gufasha kugira hashigwe imbere amateka n'amategeko ntiyagume hashigwe imbere akarenganyo gakorerwa bimwe mu bihugu bigize uyu muryango. Perezida Pierre Buyoya mu itangazo yasohoye kuri urwo rwandiko yemeza ko abaserukiye Burundi bamutangaje kuko gutanga urwo rwandiko no kutamenya amategeko agenga inzego z'uyu muryango no kutubaha inama y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango. Buyoya avuga ko aribo bwa mbere habonetse abaserukira leta basamaza abaserukizi b'amareta baba bari mu nama ivize ibyo yiga ku neza y'umuryango ariko hagashigwa imbere ibirego bityoza umuntu ku giti ciwe. Iryo tangazo ry'uwahoze arongoye Burundi ryemeza ko abo baserukiye Uburundi muri iyo nama bashimangiye ko ibijanye n'iyo mitahe kuruvugwa perezida Ndadaye leta y'u Burundi itari kwirondera ubutungane ahubwo hari izindi mvo zifatiye ku vya politike. Akibutsa ko inyuma y'isohogwa ry'iyo mitahe hakurikiye amatangazo n'inyandiko za politike zashizwe ahabona n'umugambi uri ku butegetsi hamwe n'inama nshingamateka. Buyoya avuga ko kugarukana urubanza nk'ubwo inyuma y'imyaka 25 imbere y'umwaka umwe w'amatora ubutegetsi bushaka gukoresha ubutungane kugira bwigize inyuma bamwe mu bantu butinya bobabera intambamyi muri ayo matora azokogwa mu bihe bigoye kandi bitaratora umuti vyavuye ku kudakurikiza ibwirizwa shingiro mu kwitoza kwa perezida Nkurunziza hamwe no guhindura bukwi na bukwi ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Itangaza ry'uwahoze arongoye Burundi rivuga ko iyo ngendo yahonyanze amasezerano y'amahoro y'i Arusha ayo nayo akaba yaravuga aho ivyaha vy'ubwicanyi vyakozwe bizoshigwa bigatohozwa n'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi severe. Buyo yarangiza avuga ko gutanga urwandiko nk'ubwo mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ari gushaka kumucafuza no kwerekana inzigo ubutegetsi bumufitiye eka mbere no gushaka kumuteranya n'abarundi akabona ahubwo ko icyari gikwiye gushyirwa imbere ari kurondera umuti ku bibazo biri mu Burundi biciye mu biganiro bidakumira. Ibibazo uyo yahoze arongoye Burundi yemeza ko bimaze ikiringo kitari gito vyatumye abantu bapfa ibihumbi by'abarundi barahunga igihugu nayo ubuzima bw'abanyagihugu ubukabandanya butituka. Ibujumbura Raymond Zimana ejo rya Amerika.
Urakoze Raymond kuri iyo nkuru. Naho mu Rwanda abanywanyi b'umugambwe FDU Inkingi utaremegwa gukorera mu Rwanda mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu gihugu basaba gufungurwa vy'agateganyo bakaburana bari hanze imbere yuko urubanza rutangura kubonanishwa mu mizi. Abaregwa n'abunganizi babo babwiye umucamanza ko basanga atampamvu zikomeye zituma babandanya kuburana bapfunzwe. Eric Bagiruwusa yari muri sentare Inyanza mu bumanuko bw'u Rwanda.
Abarego kwa 19 muri bo bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa undi warekuwe by'agateganyo araburana yidegembya. Ubitegereje hafi ya bose bafite amadosiye bifashisha baburana kandi barahurira ku kuba ari abarwanashyaka b'ishyaka FDU Inkingi ritaremerwa gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere w'ishyaka FDU Inkingi ufatwa nka kizigenza w'abaregwa ntiyagaragaye mu rukiko ku mpamvu zivugwa ko yatorotse gereza. Maitre Gatera Gashabana wunganira 9 mu baregwa niwe watangiranye ijambo asobanura ibikubiye mu ibaruwa yagejeje ku rukiko isabira abo yunganira gufungurwa by'agateganyo. Yisunze ingingo z'amategeko Maitre Gashabana yavuze ko ku byaha byose ukurikiranywe aregwa ashobora gusaba umushinjacyaha cyangwa umucamanza agafungurwa by'agateganyo bitewe n'aho ikurikirana rigeze. Yavuze ko mu mpamvu zashingiweho mu kubafunga by'agateganyo harimo ko ubushinjacyaha bwavugaga ko bwari bugikora iperereza mu gihe ngo buryarangiye bityo ko kubarekura ntacyo byahungabanya. Uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko hatitawe kubivugwa n'ubushinjacyaha ko abo yunganira baregwa ibyaha bikomeye barekurwa by'agateganyo kuko ari ihame ko uregwa akurikiranwa adafunzwe. yavuze ko kuva mu gihe baregwaga bagafungwa kugeza n'ubu nta kibazo cyavutse gishingiye ku mutekano. Ashingiye ku rubanza rwaregwaga mu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, Diane Shima Rwigara na nyina umubyara Adeline Rwigara barekuwe by'agateganyo n'urukiko rukuru, nyuma bakaza kugirwa bere. Maitre Gashabana yasabye ko urukiko rwazashingira ku cyemezo cyafashwe muri urwo rubanza rwabo kwa Rwigara. Ibura rya Bwana Boniface Twagirimana, vice president wa mbere w'ishyaka FDI Inkingi, ryakuze guteza impaka muri rubanza. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2018 nibwo urwego rw'amagereza mu Rwanda rwatangaje ko Twagirimana yatorotse gereza. Maitre Gashabana yavuze ko urukiko rushingira ku nyandiko ya gereza rukemeza ko yatorotse mu gihe ngo umuryango we watakambye inzego zishoboka zose zirimo n'iz'umutekano ko hakorwa iperereza hakamenyekana aho aherereye. Maitre Gashabana yasabye urukiko gutegeka ko hakorwa iperereza ryimbitse ku irengero rye. Maitre Mukamusoni ntiyagiye kure y'ibyo mugenzi we asobanura asaba kurekura abo yunganira. Nawe yasabye ko Leonire Gasengayire wari umubitsi w'ishyaka yunganira yarekurwa by'agateganyo, maze iby'urukiko rwazategeka abaregwa bakazabyubahiriza. Abaregwa hafi ya bose bahawe ijambo babimburiwe na Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka FDI Inkingi, bakunze kumvikana bavuga ko batunguwe no kumva ko umuyobozi wabo Bwana Boniface Twagirimana yatorotse ubutabera, bagasaba ko ubuyobozi bwa gereza bwagombye kumugaragaza. Bwana Twagirayezu yazamuye ikibazo cy'ihohoterwa avuga ko rikomeye muri gereza bafungiwemo. Yavuze ko yahohotewe n'uwitwa Fiston Murinzi ushinzwe iperereza muri gereza ya Mageragere, maze ngo aramukubita umubiri wose wirekamo amaraso. Yavuze ko maneko ya gereza yamufunze muri kasho mu gihe cy'iminsi 33 adasohoka hanze, kandi ko yabigejeje ku nzego zibishinzwe ntibyagira icyo bitanga. Ubushinjacyaha busubiza ku byavuzwe n'uruhande baburana bwavuze ko nubwo hamaba ari ukukurikiranwa yaburana adafunzwe habaho irengayobora. Bwana Ndibwami Rugambwa, umwe mu bashinja baregwa, ashingiye ku ngingo z'amategeko yasobanuye ko bakurikiranyweho ibyaha biremereye, maze asaba ko ingingo z'amategeko zisobanurwa n'uruhande rwiregura zarebwa mu bice byose. Yavuze ko ibyo basaba bishoboka gusa igihe ibyaha baba bakurikiranyweho byaba bihanishwa igihano kiri munsi y'imyaka 5 y'igifungo. Kuki abaregwa bavuga ko barekuwe by'agateganyo batatoro ku butabera, ubushinjacyaha bwavuze ko bufite urugero kuri Bwana Boniface Twagirimana wari ufunganywe nabo, bwemeza ko yatorotse ubutabera ndetse ko ari n'abandi batanu barangije koherezwa mu mitwe yayitwara gisirikare irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubushinjacyaha bukavuga ko akazi kabwo karangiye ko kurega Boniface Twagirimana agafungwa aho aherereye ngo byabazwa gereza. Ku ihohoterwa Fabien Twagirayezu avuga ko yakorewe, bwavuze ko ibyo bimureba n'abari mukoreye bitagombye kuza mu rukiko, busaba kubitangira ikirego. Bwasoje busaba ko abaregwa bakomeza gufunga urubanza rugatangira kuburanishwa mu mizi. Asubiranye ijambo Maitre Gatera Gashabana yibajije niba mu by'ukuri koko Twagirimana Boniface yaba yaratorotse ubutabera nk'uko bivugwa, cyangwa se niba yaba ari mu maboko y'izindi nzego. Yongera gusaba urukiko ko rwategeka iperereza ryimbitse rigamije kumenya irengero rye. Mu itangazo ryasohowe n'ishyaka FDI Inkingi mu ntangiriro z'uku kwezi ritakambira umukuru w'igihugu Paul Kagame gufasha kumenya aho Twagirimana aherereye, FDI Inkingi ivuga ko ifite amakuru ko yatwawe n'inzego z'umutekano zimukuye muri gereza ya Mpanga. FDI Inkingi muri iryo tangazo igaragaza impungenge ko vice president wa mbere w'ishyaka FDI Inkingi yabafungiwe kami muri gereza ya gisirikare cyangwa se muri imwe mu nzu z'imbohe bavuga ko ziri hirya no hino mu mujyi wa Kigali zizwi nka safe house. Bwana Fabien Twagirayezu yumvikanye avuga ko ibyo baregwa batabikoze ahubwo bazira ko bari mu ishyaka FDI Inkingi kandi ryihuje n'andi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda mu kizwi nka P5, icyo we yita ivangura rishingiye kuko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni ingingo umucamanza ahise amucecekeshaho maze avuga ko atandukiriye. Mu iburanisha rya none icyumba cy'urukiko cyari cyuzuye abumva urubanza. Ku isonga hari Madame Victoire Ingabire, perezida w'ishyaka FDI Inkingi ritaremererwa gukorera mu Rwanda, bamwe mu bakozi ba za ambasade hano mu Rwanda, abashinzwe umutekano, abarwanashyaka ba FDI Inkingi n'abavandimwe babaregwa. Abari gukora 11 batangiye gutabwa muri yombi mu ntangiriro z'ukwa 9/2017, baregwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugira nabo ubutegetsi buriho, n'ibyaha bahakana bivuye inyuma bakavuga ko bazira kukuba batarya umunwa mu kunenga ibitagenda ku butegetsi. Umucamanza yanzuye ko kubera uburemere bw'iki kibazo kandi no kuba hari izindi manza aburanisha, azafata icyemezo ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri. Ni icyemezo gishobora kurekura by'agateganyo abaregwa cyangwa kikabagumisha mu buroko. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza amatagisi n'amakori gitangaza ko cyatanguye ubushakashatsi buzoshira hagaragara uko abanyarwanda bagabanganya amatungo y'igihugu. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa na mugenzi wacu Asumtaka Boye.
Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority gitangaza ko cyakusanyije imisoro n'amahoro bingana na miliyari 666.6 z'amafaranga y'u Rwanda, yiyongereyeho miliyari 5.6 ugereranije na miliyari 666.4 mu mafaranga y'u Rwanda cyari cyarihayeho intego. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa kabiri, Rwanda Revenue yatangaje ko yageze ku ntego ku gipimo cy'ijana n'8% mu gukusanya imisoro n'amahoro kuva mu kwezi kwa 7 kugeza mu kwezi kwa 12 ku mwaka 2018. Umuyobozi wa Rwanda Revenue Rugani Ntwari Pascal avuga ko bafite ingamba zo gukomeza kongera abasora kandi banareba n'uburyo amafaranga yose abateganijwe kwinjizwa yagera mu isanduku ya leta.
Ntabwo navuga ko kugeza ubu ngubu abantu bose bagomba gusora tubagera huko bikwiriye. Icyo dukora nuko duhora buri gihe twongera icyo bita assiette fiscal kugira ngo umubare w'abasora wiyongere, binatume mu byukuri gukusanya amafaranga tugomba gukusanya yiyongera. Twibwira ko ingamba dufite nuko tugerageza nanone gukumira icyatuma amafaranga yinjira atinjira. Kugeza ubu ngubu muri projet dufite ntabwo tubona ikizaduhungabanya twebwe nk'abantu bashinzwe gusoresha.
Umuyobozi wa Rwanda Revenue yavuze ko mu rwego rwo kureba uko mu Banyarwanda hatabaho ubusumbane mu mibereho, batangiye gukora ubushakashatsi mu kwezi gushize. Uyu muyobozi avuga ko ubushakashatsi buzafasha kumenya uko umutungo usaranganijwe mu Banyarwanda.
Ubushakashatsi bukorwa n'ubushakashatsi mu by'ukuri nyine turi kureba uburyo umutungo usaranganijwe mu Banyarwanda uzadufasha kumenya bimeze bite. Kuko wambwa nuko twabivugaga, buriya umusoro ugomba kuba uri equitable, ugomba kuba utavuna abantu. Nitumara kubona icyo ubushakashatsi buzatwereka, dushobora no gusobanura nuko amategeko avugururwa kugira ngo niba hagaragara ko harimo ubusumbane n'abantu babe bafatwa mu buryo mu by'ukuri ubusumbane buvaho.
Umuyobozi wa Rwanda Revenue asobanura ko nubwo leta itarabona ibyavuye muri ubu bushakashatsi ndetse ngo inatangire kubushyira mu bikorwa, hari ibyo yatangiye gukora mu rwego rwo kugabanya ubwo busumbane.
Mu Rwanda rero ngirango nk'uko mwabivuze, ngirango mwabonye ejo itegeko ryasohotse rijyanye no gusoresha imitungo itimukanwa. Iriya tegeko iyo tureba ikiri ishingiye no ku by'ukuri ngirango murabona ko umusoro ujyanye no gusoresha imitungo itimukanwa isa nkaho yagiye cyane cyane ku mitungo yiyongera ko umuntu afite. Biravuga ngo iyo ufite inzu ya mbere, uyu ngubu ni inzu iri exempte ntabwo uyisorera. Guhera ku nzu ya kabiri uzajya uyisorera kandi ngo ubona ko umusoro uziyongera. Ibyo bigaragara ko n'ubundi uzasoresha abantu bafite imitungo myinshi.
Rwanda Revenue yanahawe inshingano zo kuba ariyo yishyuza imisoro y'inzego z'ibanze, nk'aho umuturage asabwa kwishyura ubukode bw'inzu, ubukode ku isambu ye, ndetse no kwishyura umusoro uturuka ku mazu umusoreshwa bakodesha. Ni kenshi abaturage bakomeje kuvuga ko iyi misoro ibabangamiye.
Nyine harasora ahari mu mbago z'umujyi,
ahanini nabyo byaratubangamiye. Nta gatungo tugira tworora wenda ntake. Bavuga rero bati imisoro nta kazi dufite, turashaje. Kuyabona ni ikibazo. Nta dusambu dufite duhingamo, nta kindi kintu nako kabanza ducungiraho. Noneho rero turahanyanyaza, ariko tukabona bizatunanira ko abantu baraza bakatubwira bati ubutaka ni ubwa leta. Nudasora nibikunanira imisoro ikagwira, uzibwirize uhaguruke wigende.
Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro asobanura ko bavuga ko iyi misoro iremereye abaturage atari byo, ahubwo yaje korohereza abafite amikoro make.
Ntabwo rero njye nemeranya n'abantu biruka bavuga ku maradiyo ko itegeko ryaje nta muturage uzasorera inzu ye imwe atuyemo, ahubwo bazasora n'abafite guhera ku nzu ya kabiri. Urabona ko hari ukuntu bagenda bagaragaza ko muri iri tegeko riremereye abaturage ntabwo ari byo rwose. Uko rimeze uko aryo, ahubwo ibintu birimo byose birafasha abaturage baciriritse.
Ubushakashatsi bwa gatanu ku mibereho y'ingo mu Rwanda bwagaragaje ko umubare w'Abanyarwanda muri 2016-2017 bari 11.18 million, muri bo abagera kuri 38.2% bari mu bukene, naho 16% bari mu bukene bukabije. Ubusumbane mu bukungu nabwo bwaragabanutse, nk'uko ubushakashatsi bwagaragaza ko bwavuye kuri 0.47% mu mwaka 2013-2014 bugera kuri 0.29% muri 2016-2017. Asumta Kaboye, Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Tugarukwe mu Burundi, aho umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu atera kamo abarongoye intara z'ubuvuzi kudasubira gusaba amafaranga abagwayi bagize amasanganya yo mu mabarabara imbere yo kubavura. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana.
Jewe naramujyanye maze kumujyana, nshitse kwa muganga hama barambarira ati uwo muntu yamugonze katawe nigishoboka wigenda uhiga amahera ha mu cyumutahana cyenda mutahana rero maze kumutana tubanda guhiga mu hato cyitura mu garuka twayishimye gose kubera ubu uyu urumva baduhaye iminsi itatu y'umuntu ugusanganya hama rero umuntu akaca barahiga amahera umugo umuntu ari karavu
ku ruhande rwacu twebwe asanzwe banyenga imodoka zasahara niha kibazo kidushikira ku nzu yadushitwaye abarwayi tugeze ku mapitari y'Ibujumbura ni uko abazi kwakira abarwayi ariho baganga bategura ngo mwaje mwazanye kose yaba abarwayi mwazanye ku ruhande rwa twebwe abantu batunyangize imodoka ntasanga baba baduhaye ku kazi cyangwa ababa nibo mu muri twari tukira rero ni uko abakiye imodoka yamuvaga imodoka bamuvura ngo jyana ahandi ko mutazanye amafaranga kose tukifuza ko jambo umushikiranganji yavuze asemereye ko yokurikizwa ku neza yabanyagihugu cyane cyane kwereza ntabashikariye impanuka
jewe akazina kanje nitwa buri ku kyabudala iyo ngingo ku by'ukuri ya jehagete nayo ubundi hoho abanyagihugu twari twarahasinzikariye kugira ngo utware umugwayi kwa muganga udafise konsiyo naho wabufise mitiweli ntibashobora kukwakira nk'akarorero jewe nigeze kujyana umwana hajya kugira ngo nyine banyandikire bibananaye kumuvuga kugira banyandikire namujyane mu cibitoke banyandikire umunsi urenze umwana akama amaraso ngize ndamujyana mu ivuriro rikuru anjikanira mu maboko namushikanyeyo ari kizika rero kuba uwo mushikiranganje iyo ngingo yayifashe yagarukiye twebwe bene gihugu ahubwo tumuhamashe
twakenza cyane gose kuko umuntu atwiye umurwayi we kwa muganga imbere y'uko arondera amarembere y'iminsi itatu bakaramuvurira umurwayi urumva ko ari byiza gose kandi ntabura kutobishima
umuntu aratwara umurwayi kwa muganga abaganga ntibamwakire bamwakira naho ngo banziza nayo ku ntebe ibyo bintu byagenze neza cyane gose
njye ndiyumvira neza ko bimba bishoboka by'ukuri kaba ari ingingo ifatwa sindabyemeza neza ijana ku ijana ko icyo kintu abaganga bocyubahiriza kutaka kosiyo amafaranga umunyagihugu icyo kintu nticyaba ari cyo by'ukuri umushikiranganji azokwereka akarorera abanza afatira ibihano abazoba barenze kuri iyo ngingo niho tuzokwemera ko ari ukuri kuko atari uko n'ikinyoma gihambaye ubusa ni uguhendana twebwe abantu bato bato tumenyereye guhendwa batwereka ibyiza bidashika nibatwereka ibyiza bishire mu ngiro ntibazi baravuga gusa ku maradiyo bidashika sivyo ivyo ni maka tubonye neza by'ukuri ko ari umuntu yakiriwe ataswa amahera tuzokwemera ati umushikiranganji n'umugabo yafashe ingingo nko ku magara y'abantu nawe azi ko atwaye amagara uyu ni umushinga nayo kuha none muhaniye ijwi rya gusa aracarinze kunsaba
twebwe twayishimye kubera ni nziza yagiye kudutabara no kudukiza
twayishimiye n'uwo mushikiranganji yoba mu ba mbere ahubwo yobandanya agira neza kuko benshi ngaha bamwe twapfa tuzira akarengane hejuru y'ubukene ego ayo bakoze ahubwo nabandanye ego yo kurikizwa n'ukuri kandi turayishimye cyane arakoze
ntawe reka gushimira ibyo byiza yabatuzaniye kubera abantu bashobora gupfa kubera ubukene maze ushikare kwa muganga cyangwa ugatizana amahera imbere ata amahera ufise rero umuntu aca gupfana ugatabaza bakakurabira rirari ntibakwakire nukuri ntawe reka gushima ibyo byiza yabatuzaniye ahubwo natangure yabakoze mbere turamushyigikiye
iyo ngingo by'ukuri twumva ko ari ingingo nziza kandi yatunejeje cyane iyo ngingo niyo ni kuyikorera ko kuko hari igihe umurwayi agenda mu bitaro ata amafaranga afise ugasanga bamufatiye ingingo benshi barakunda gupfa kubw'uko batabavuye imbere turamushimiye cyane rwose kuko n'abandi birabanejereje cyane turashimye rwose turakengurutse
iyo ngingo ahubwo mbere uyu mushikiranganji akwiye guhabwa impundu kuko abantu benshi bararwara bakarwara giturumbuka hari naho mbere umuntu ahura n'isanganya atabiteguye yashyira kwa muganga bakamurabira rirari akaba yopfira imbere y'i kwa muganga kandi ariho yari akwiye gukirira kwa muganga ni mu bukiriro mugabo abantu bagashobora kuhapfira kubera indwara ifata umuntu ntabwo ibanza kumuteguza hanyuma rero bagaca bamubwira bati udatanze amafaranga imbere y'igihe ntuvurwa iyo ngingo ni ukuri irateye igomwe ni nziza nibaza ko ata murundi n'umwe atoyishima kuko ni ingingo umuntu wese afise amagara agenda afise umubiri ashobora kuyishima kuko ni ingingo yo guhumuriza kabisa imitima y'abantu benshi
ayo abanyagihugu majwi yagiranizwe na mugenzi wacu Evariste nziko banya nkayavuga ku byerekeye umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu Burundi atera kama barongoye intara z'ubuvuzi kudasubira gusaba amafaranga abarwayi bagize amasanganya mu mabarabara imbere yo kubavura Shuti rero mwakurikiranye amakuru twari tubafitiye kuri isaha ahantu ihagarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Alimaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguri. Uwahagarariye ibiganiro ni Frederic Nkundikije kuri mikoro ari kumwe na Jefiden Yongabo. Tubashimiye mwese mugire umugoroba mwiza, mubandanye kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu. Thank you.